Siri, Nisbi de Amerika. Ibiganiro bya Radio ya Amerika tubashikiriza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ari yo web3@ radio yacu voa@.com. Ubu ni wamanya ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haheze imyaka itatu ihinguriro. Ihuriro mwantunga ry'ivyumviro mu Mouvement Orange rishize ku mugaragaro mu gitabo ivyumviro vyofatigwa ko mu butunzi ngo bifashe abifuza kugira politike mu Burundi kugira icyo bayagatari ugutukana n'ubushamirana. Kuva ico gihe twaratumiye Francis Rohero ari imbere mu washikirije ico gikorwa. Turayaga mu biganiro bitatu vyabaye mu mwaka w'2015, mwaka w'2016 n'umwaka w'2017. Ubwa mbere ivyo butunzi yasa basangiye ubusa bitana ibisambo, aho abifuza bose akazi bita ko baranira politike bakama bahindura imigambwe ngo barabe icyo bokunguka. Ubwa kabiri iby'uburongozi, aho yasanze ubuntu n'imico by'abaje imbere ari kirumara kuko atagishoboka iyo abajejwe ibikorwa badashobora kubikora kubera ubugitu. Ubwa gatatu ivyinyifato zikunda kwaduka mu migwi itandukanye iyo hari ibibazo bihari kwako mu buzima bw'igihugu, aho hashigikirwa abantu n'ivyo bapfana kusumba kwiyumvira ibibazo bigoranye. Mu gihe tugezemwo ico gikorwa cyo gufasha abakiri bato kutamira nk'abandi cyo bakigeze he, amatora zo kwamafatira ku by'abantu baciyemwo ububabare, ivyo bari ubwoko, intara, madini cyangwa ivyo fatira ku bushobozi bwo gutunganya ivy'igihugu, ibyago vy'ubutunzi, akazi, imitahe, amadeni, uburaro, ubudandaji, uburimyi, ubworozi n'ivy'imibano, indero, amagara, gutegekanya kazoza, abamugaye, ivyo tegezwa gufata ikihe kibanza. Ni mu kiganiro muri Sanga aho twatumiye rero Francis Rohero avugira mu ihuriro ry'ivyumviro Mouvement Orange, ihuriro ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora aravye ivyo akeneye mu butunzi n'imibereho tuyagire aho bigeze. Tutarambiranye, turakuramukije, umwaka mwiza Francis Rohero.
Mwaramutse neza.
Watubwira aho
nagomba bwa mbere nifurize umwaka mwiza Barundi bariko baratwumviriza. Ndabifuriza umwaka mwiza wo gutekana, wo kugira ituze mu mitima. Abarundi bareke kwama bashamiranye, bareke kwama bibaza ko ishavu bafise ku mitima ryo ryoza n'inyishu y'ibikorwa n'igihugu cyiza bipfuza, ahubwo bumvirizanye. Hagire abagira ubwenge, abaje imbere y'abandi, bahanurane, hama ubwoba bugabanutse, abantu basubize umutima mu nda, bashobore kubana mu itekano itekano. Mbere yuko dusubira kuja mu bindi bihe by'amatora, abantu ntibasubire kumva umengo kwicana, kwinubana nibyo byobakiza, ahubwo bahana imitima, bahana amaboko, bagwane mu nda y'amahoro. Mwaka mwiza.
Igikorwa cy'ihuriro ry'ivyumviro ryanyu Mouvement Orange coba kigeze ufatiye ku byo twaganiye?
sidere nkaho twari tugijije twavuga cyane ibintu by'ubutunzi muri iminsi turimo biraboneka ko abanyafurika benshi umengo bagomba gukimiragwe cyane ku bihugu bimwe bimwe bagiriza ko byabacuye bufuni na buhoro. Iyo rero dusubiye muri kahise ukaraba ibihugu byose by'abanyaburaya ntibyagiye kugira ibyo bita colonization. Bimwe bimwe nibyo byarakuye amahigwe atari make mu byo byakuye mu bihugu bagiye gucura kufuni na buhoro nk'uko babivuga, ariko hari ibihugu byinshi bindi byinshi kandi ari byo bifite amahigwe kuruta ibindi. Nk'akarorero tuvuga uravye mu bihugu bya Buraya, igihugu cya Amerika nticagiye gukoloniza ibindi, ibihugu bya Suwede, ibihugu bya Norvege, bya Finland, bya Iceland, bya Swiss, Denmark, ibihugu byifashe neza mu butunzi kandi bitagiye gukoloniza, ataco byagiye kwiba. Bigaragaza neza ko aho bigeze byahagejejwe n'icyo twe kwita leadership. Hariho nk'ibihugu navyo usanga byaragiye gukoloniza gose, ibyo ni nka bya Portugal, bya Espagne, uno munsi usanga ari ibihugu Buraya usanga bikenye kuruta ibindi. Ni ukuvuga ko twoheza rero ngo dutimiragwe kubandi. Ugiye kurabana aho ibihugu byabaye colonize nk'ibyo muri Afurika byinshi, mbere ukaraba nk'ibihugu by'Ubushinwa uno munsi bigeze imbere cyane, ibihugu bya Korea du Sud by'Ubuhinde bigeze kure kandi byarabaye colonize. Kuba tugeze ahantu kibaza tuti abantu ntibatimiragwe ku byerekeye iby'ubutunzi barimo, batimiragwe kubanda, ahubwo nibiyumvire nivo ya leadership ibashobora kubashoboza ivyo bafise, aho bageze ubutunzi bafise biyumvire ingene babukoresha, ingene barondere ubwenge bwose bafise kugira ngo babushire mu kibanza bwotegerezwa kujamwo, hanyuma bigirire akamaro abantu babo. Haheze imyaka 50 ibihugu byari bikenye no munsi murabona aho bigeze kubera nivo ya leadership bakoresheje n'ibyo bari bafise.
Nibihe biranga amahirwe y'abanyagihugu mu butunzi bw'igihugu uri kuravuga mu ntaravye politique n'ubutunzi n'ibintu bijana.
Ego cyane mu gitabo twanditse tuvuga ko amahigwe turayatandukanya n'ubutunzi. Hariho abantu benshi n'ibyo usanga batunze mugabo badafise amahigwe, n'abantu bafise amahigwe kandi atari ko kwibaza ko ariko batunze. Ivyo ushobora kubigereranya n'iyo turiko turabivuga, ibihugu bifite amahigwe cyane n'ivyo nariko ndavuga bya Suwede, bya Norvege, mu gihe ibihugu bitunze nka bya nk'u Bufaransa n'Ubwongereza atari byo bifite amahigwe gusumba ibyo bindi. Natwe iyo turiko turavuga aho tugejeje no munsi mu kwimbira iby'igihugu cyacu, ni kuraba amahigwe y'Abarundi ni iki. Si ukuvuga si ububasha bw'amahera igihugu cyari gifise, ahubwo ni ububasha bwo guha abantu ibyo bari bipfuza. Ni nko kuvugwa ufite amagara meza, ni nko kugira kushobora kuronswa akazi bitagoranye abantu bakaronka akazi, ni kugira aho baba uburaro bwiza, ni mu bintu byinshi birari ingene bashobora kuronka ibyo bipfuza byose byoroheje, ni nkuko ko kuronka amazi, umuyaga nkuba n'ibindi. Ibyo rero dusanga ari byo byerekana abantu bafise amahigwe.
Umuntu yitegereje ufatiye kuri urwo rugero, nivyo ibihugu biteye imbere ni usanga abantu bafise ibyo uri kuravuga byankenerwa ku banyagihugu, ariko urabavye nk'ibihugu nko muri Afurika ni ikibazo gikomeye, abana ntibaja mu mashuri bihagije, nabize ntibaronka akazi, mu bitaro nta miti, ugasanga amafaranga ku giti cy'umuntu aronka ku mwaka ari hasi cyane. Nikiye cokorwa ku bwanyu kugira urwo rugero ruduge abanyagihugu baronka amahirwe?
Ego cyane, uza gusanga rero bimwe twariko turavuga mu buryo bw'amahera, ibihugu bya Afurika biri imbere mu isi mu bihugu bifite amahera menshi, mu bihugu bifite icyo twakwita potensiyalite yo gutunga, bifite potensiyeli ikomeye cyane kurusha n'ibihugu bya Burayi. Mugabo ikiguma kibura ni kimwe tugeze kuvuga ni leadership. Mbega mu myaka 50-60 tumaze ibihugu bya mbere bitanguye kwikukira, nibwo urugero rwa leadership bw'uburongozi bwiza buhagaze hehe muri Afurika? Icyo rero nicyo cyagumye kiba intambamyi, aho usanga turatunze nk'igihugu cy'u Burundi uravye ibyo gifise byinshi mu byo coba gifise potensiyelma, kiratunze gusumba igihugu cy'u Bubiligi. Ni kuki none igihugu cy'u Bubiligi umengo kiri imbere yacu? Uraba nk'igihugu cya Congo byose n'akamara amazi, igihugu gitunze cyane ku isi yose, ni cya mbere cyangwa cya kabiri uravye ibyo gifise, mugabo raba amakuba barimwo.
Uri kuvuga amatungo kama?
Amatungo kama bafise, uraba ibihugu byinshi byo muri Afurika bifise peteroli, bifise gaz, bifise n'ubutare bwinshi buriko buraboneka ubunye, ariko buzoza kuba ikizobabaza aho abantu bazoza kubigwanira gusumba kubironkamwe amahigo. Ibihugu byinshi byatanguye kuronka peteroli muri Afurika nka Angola, murazi ingwano yabayeyo, muri bukingwano yabaye mu bihugu bya Nigeria, ahantu hose bantu bafise peteroli, bafise za diyama muri Liberia, muri Sierra Leone, murabona ibyabayeyo. Amacungo ya Afurika umengaza kutubera nk'umuvumo aho kubona leadership twoteza imbere kugira ngo ibisangize abantu. ukamengo umwe mu bategetsi atunze afise ibitagenda iburaya amazu akamengo nizo barabira ko kwico gihugu cyo giteye imbere nta namba babirabira kugushobora kuvugwa kwabo bantu ingene bicara aho bigira muri za kaminuza mu mashuri aho bicara aho umwana umwe usanga afise igitabo ciwe yiga akamenya ibyo yipfuza byose mugabi wacu gasanga muri Afrika mu Burundi turi nyuma kubera ari matungo ntitumenyeshe cyakoresha aho gumengo cyakoresha mu kuja kunyiga abandi mu kuja gukekeza abandi gusumba
no kubganyu rero byose bigaruka ku buyobozi bwiza kugira ibyo byose bitume ibihugu bitera imbere muri Afrika
ego cyane biva ku buyobozi bwiza n'ahamwe nafatira kwa karoro rero urabye ibihugu bya Korea byari bikenye cyane umengo biri mu kaga muri ibihugu kinyene cyabaye koreje n'igihugu cy'u Japan ngene camerewe nabi gushika mu myaka y'1950 raba aho kigeze no munsi gihari ubwo mu bihugu biri 10 bishobora kuba biteye imbere muri mwisi ikibuze rero samatungo amatungo menshi ibihugu bya Afrika birayasunze ibihugu byo muri Asia y'ubumanuko mugabo no mutima w'abantu baje imbere wo gushobora kumva ibyo bamarira abandi guharuruka imbega ko barundi ubutuye miliyoni 12 tuzobahaza gutakanya muneza mu myaka 5 mu myaka 10 iri imbere mu myaka 20 bibazo babasagute ibisagara byacu bizobemeze gute imirima yacu izobisagute ni iki kibazo nyamukuru aho abantu bakwiye kwisubira ko yibaza aho usanga bamara imyaka bariko baraharanira icyo barondera mugabo bagera ku butegetsi mu gihe cyose kuva twikukira abantu bagasimbira ku kuryana ukibaza iyo bavuye ukahayoberwa nibyo niko rero n'uburongozi bwiza n'umutima bareranwa ukuva bari abana bari bameze gute bari bifashe gute kuva bakura baganiriwe iki n'abakuru babo ababyeyi babo basekuru bababwiye iki uwo mutima w'uburyarya uri kuraza muri Afrika no mu Burundi wacu uva he kuki wamaho igihe cyose nico ico kidashoboye kuvaho uwo mutima w'uburyarya wo gusimbira hamwe mu mitima y'abantu udashoboye kuba ico no kwita metrize ngo tufate tumenye cyuva ko bamwe na bamwe bamenya ati ejo uzoje imbere afite umutima usaku bizogorana kugira ngo ibihugu byacu bishobore gutera imbere nico rero twebwe dushingira ko kugira ngo umutima w'uburongozi bwiza ntube icyitugo ahubwo ubu buzima bw'abantu
reka tuje ku mirongo ya telefone
muhiri wabo gushika aho batemberera
tuje ku mirongo ya telefone Dani Junior uratwumva alo ntawe dufite ku murongo wa telefone Innocent Nduwimana uratwumva uhamagaye urihe
ga mukanyosha mu gisagara cha Bujumbura
ufise ikibazo canke icyumviro terera
ni kibazo n'icyumviro
yego
mena mukurikiranye ikiganiro kigitangura yavuze yuko ngo mu mavuriro nta meeting hari ngo myinshi ngo kandi ngo abigisha ngo ni bake ngo kandi ngo hariho ngo n'abahije ngo batagira akazi none ho hosabwa iki kugira iyo miti iboneke canke ubabuze akazi kugira bakarobe none ubona ho kugwa iki kandi yavuze ngo n'ubutunzi dutere imbere ngo dutera dusubira inyuma none kugira igihugu cacu gitere imbere nk'abanyamahanga none ho kugwa iki ubona hari ikintu kintu yokora kugira natwe dutere imbere abanyeshuri baheze mu mwaka baronka akazi canke imiti iboneke mu mavuriro
Beka bishure mumwishure Francis
arakoze Innocent twebwe igihe twandika igitabo turiko turerekana ingene programme yomera y'igihugu turavuga ido ni ido mu bintu bitandukanye ije bita ama secteur icokogwa rero mfatiye nk'abavuze ngo imiti cyangwa ngo abigisha ayo ni ama secteur no kwita ni bice ni bisata nkora mutima mu gihugu ushobora guteza imbere igihugu abantu bagwaye abantu batagira icyo bafungura ushobora guteza imbere igihugu abantu badashobora kuja mu imbere ngo bige rero mba nibaza nti aho nahereye ni hajya uburongozi dufitse mu bihugu byacu bya Afrika nk'eske no mu Burundi buha ikibanza kingana iki ibyo bisata mu mahera y'igihugu babiha ikibanza kingana gute ayo mahera babishiramo aragera aho umwigisha canke umugwayi abibona akenshi usanga uno munsi umugwayi yimenya mu bitaro akimenya atarondeye umuti abaforoma bararengana bakanuma nibyo rero nagira nti ni itunganywa ryiza ry'ibyo bintu biva ku rufatane rw'ibintu bitari bike byotuma icyo gisata gishobora kumera neza usubiye inyuma mu myaka ishanga 20 nibaze ndega umuntu yinjiye mu bitaro Prince Regent yafatwa gute Burundi ubunye ni ubwo babukenye cyane gusumba ico gihe hari haba habuze iki kugira ngo umugwayi ashike bamwitwararike bica bifatana n'ibintu byinshi wa muntu ari karabikora umuforoma kugira ko adahembwa neza yirukangana aja korondera iyo yisumamwo n'ibindi ni ibintu rero bifatanganye bitari bike byotuma umugwayi afatwa neza byotuma umwigisha afatwa neza bitari bike bidafatizwa nyene ku mahera mugabo kugene imigambi itegurwa ngo abo bantu bashikirwe n'iryo terambere babipfuza
murakoze dufite kandi Danny Junior yagarutse ku murongo wa telefone watwumva
yego ndabumva
Watubwira amazina yawe y'ukuri nimba atari ikibazo ku mutekano wawe naho uhamagariri
bo nitwa Daniel Manirakiza nkaba mpamagaye ndi mu ntara ya Giteka
ufise akabazo cya intererano
intererano hakunda kwenda gukurikirana na Francis Kumbure tugakunda kuza tureshanja ku bibazo bimwe mu bisanzwe igihugu cy'Uburundi tugiye kuraba ku matohoza yakozwe na ISTEBU cyakigo kigeje kwegeranya ibiharuro ngaha mu gihugu kuri uno mwaka w'2017 abarundi bari bakwiye gufatira Kumbure ku biharuro bitari bike Kumbure abantu biriga baratohoza bakabona ari igihugu cyacu cy'Uburundi ugwaruka hafi bice 50% na 5% bahanzwe n'ubushomeri nta kazi babona bakashobora kuboneka kandi aho rero tubavye urugero rw'abiga burya ruracari ruke kuko usanga aya matohoza yatoye ibice 36% n'ibice 2% yuko ari abantu batigeze baca ku ishuri haba ibice 39% n'ibice 2 aribo barangije umwaka wa 6 haba ibice 24 n'ibice 5 aribo baba barize za secondaire na kaminuza mugabo muri abo ugacibona rero ibi bice ari binini cyane by'abo bantu babura akazi gutyo rero urwaruka rugaca rukora guhita Kumbure n'ububi gito butagurimwo kubera batabone ibyo haza hanyuma ugiye kuraba ngaha ku bijyanye n'ubushomeri usanga urwaruka moyenne umuntu ashomereye amoyenne ari imyaka 5 Kumbure n'amezi 2 ugasanga imyaka 5 n'amezi 2 nta kazi umuntu afise rero nkavuga nti buryo ubutunzi bw'igihugu bwari buhari murabona turafite Tanganyika turafise isukari turafise ibiki n'ibiki kandi aya mazi yacu Kumbure turafite amazi aha mu Burundi dushobora gushora hanze mu bihugu ugasanga nkubaho kwiyumvira umugambi y'uko aya mazi buyashora hanze nka Kinju abakonsumira ashitse ngaho muri Tanzania Kinju y'amazi ngaho 2005 barashaka kugura 5 ugashura aba rero alo
mutere munyarusa
yego nagira rero nirakamo kumbura indongozi zacu urabona hari haba hariho abantu bafite imitahe hamiyo mitahe ugasanga bagiye kudandaza isukari bagiye ibindi twese tuke kubihebera abantu bato batugira biteza imbere hamubona bo batunze bafite uburyo bagashira mu mitahe hamwe bagashira hama industry amahinguriro yotuma ubuzi buboneka hama utu tuntu duke aho usanga umushinga mbata kari mu isukari ukadandaza isukari ukadandaza utuntu duto abatuhebera bene gihugu banabo baduhuge hama abantu bafite imitahe minini bashireho amashira hamwe bagashireho nka sosumo nka noteri n'ibindi kugira ngo abantu baronke ubuzi nuko aho wenyine mu gihe abantu biwacu bo biyumvira twoba tuteye imbere kuko ubutunzi turabufite
turabuza
guhindura mu mutwe
murakoze mwo havuga iki Francis ngaho kuri ico cyimviro muri make
ntavuze nanje ndamushyigikiye kireka kuri kimwe gusa avuze ibintu byiza Junior cyo nagira ndamubwire ibihugu byose byateye imbere byagize ama industry ntibyahereye ku ma industry itunga rya mbere ibihugu byose byatunze bikaje imbere byahereye ku burimyi n'ubworozi igikurikira ni nk'ivyo bya bamukerarugendo byaravuze kuri Tanganyika n'ibindi nibaza rero ko igihugu cyacu mu gihe cyo koresha uburyo gifise kuva mu mwaka w'2009 igihugu cy'ubundi kigenyera amahera yababa 10% uburimyi mugabo twese turabibona yuko uburimyi bwacu ayo mahera atabushikira bivuga rero yuko igihe uburimyi bwacu bwokoreshwa neza kuva mu misozi yose dufise henshi dufise murabizi twa dufise indimwa nziza uno munsi rikira kituka kuko atakiriko kirayikoregwako atabafundi ibindi mu bakayitwararika atakintu na kimwe cy'uburyo bw'amahera kija muri ibyo bisata aho umengo umwimbu ubonetse yari mwiza tubona uko waje tutazi wavuye tukesha gusa kwa kabura kaguye cyangwa umurimi yagiye kubyitaho ahanyiri rero uburyo abarundi bakoresha uko yarabivuze amahera nakoresha ucashobora abantu umwimbo uboneke abantu babanje bafungure ibyo amahingurira abantu babijamwe mu nyuma amahera ari karakoreshwa mu bindi nayo ubundi tugaruka hahandi amahinguriro ntashobora guhakaza abantu benshi mu gihugu uburimyi bufasha ikibanza cya mbere n'ubworozi niho abantu benshi baronka akazi kuko abariko barabikora bose babirimizi bamwe yavuga bati batashitse mu mashusho cyangwa basi mu mwaka wa gatandatu kugira babikore bakenera gutunganyirizwa n'abandi biza amashuri nibo bace babakorera ibyo byose abantu rero uca usanga bagiye mu bikorwa naho rero nagira nti ndamushimiye ahubwo ndaramushyigikiye no kuri ako kama bateye ngira ngo hari habashobora kukumva mu gihe batokumva naho ntagumye yibaza gusanga afite ubwa akama tera abandi niyumva ko akama ahubwo yitera wenye nagira ati ejo nanje ibintu bikora ntibaze ko ari muto nibaza ko akuze ubwo bwenge afise aho bwabukoresha agira ati jewe nta myaka 2 3 isigaye ibinyanje ntashoboye kubikora
akuma
yibaza ko abandi bazobikora
urakoze dufise kandi Leo Cargo niyo uratwumva
ndabumva cyane ku ijwi rya Amerika ndaramukije n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika murakomeye ngaho ku muri studio za ijwi rya Amerika
turaho watubwira amazina y'ukuri naho uhamagaye uri
yego je amazina yanjye y'ukuri nayo nyene ni Leo Cargo niyo ndabahamagaye ndi muri province ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi muri komine ya Kayogoro
ufite ikibazo cyangwa icyumviro
Ego nangure simire uwo mutumire nongera simira namwe te mwashize ko kino kiganiro cyane cyane nagomba mpere ku cyumviro ukuri turi ko turaraba uko ugwaruka tubayeho mu Burundi na cyane cyane cyangwa umunyagihugu muri rusange ngaha mu Burundi n'ukuri nagatera kigongo cyane ni nagahinda nkuko haya bivuga uwo mutumire n'ukuri ngaha muri Afrika cyane cyane ngaha ku by'umwihariko mu Burundi turafite ingorane zerekeye ubushomeri bivana n'iki n'uburongozi uburongozi ni kubera iki twe tuguma tubishyira ku burongozi ni kubera badashyiraho icyo nokwita politiki nziza yo kugira ngo umunyagihugu wese ashobore kubaho neza natwebwe ugwaruka twari tubiraba nitwe tuba tugize mbere ibice binini ngaha muri mu Burundi mugabo turazi uko dufatwa n'ikibanza duhabwa usanga ari ibintu umuntu atishimye cyane cyenda natangaje niyo numvise nyakubahwa president ahaye avuga nk'ijambo uzabumva bamubwiye ikibazo cy'ugwaruka ngo nibakure amaboko mu muzi tukiyumvira none ngaha batatse kutubwira iki dukure amaboko mu muzi dukore gute kuko nk'ubu urashobora kudandaza nk'uko rero byigiye naheza kugondere nagiye kudandaza mugabo sinarengeje ukwezi kumwe kubera iki obere n'agataye nari mfite ko zikacakarahomba tugende kurima none turabye iyo metero kwadratu by'u Burundi tubona yuko twese twohera kurima byose bishoboka tukabona yuko ahubwo dutera kamo leta reka niwe wese ashobora kugira icyo afashije kugira ngo ashobore kugwiza akazi hanyuma kandi akazi kariho kandi buriho mugahabuze politike nziza kandi tukagira n'ingorane yindi abantu benshi bafite ku butegetsi agomba gutunga wenyine akagomba kuryoherwa no kubona ubundi nawe ari uko yuza kumusega ibyo bikatubabaza cyane akabazo ka nyuma nashaka mbaze cyane cyane umutumire aha yaraba uko mu Burundi byifashe yetwe twogira icyizere yuko ibintu bizotera bigahinduka mu myaka ingahe cyane nk'iki n'igiki yo hanura nka twe kugwarwa twoshobora gukora murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane mu mwishure Francis
ego Leo Cargo avuze ibintu byiza muganagira mfatire ku byo bikeya mfashe avuze ati ikibanza duhabwa wumva ibyo yavuze byose abafishe ibyanegura abafishe ibyo afishe ku mutima kandi urumva ariko arabivuga bitomoye neza cyane kuko yuko arazi byo kogwa ikibazo rero mba mfise ni avuze ngo ikibanza duhabwa kucyashaka ko bamuha ikibanza sinamubajije imyaka yarafise aho usanga afise nk'imyaka 30 arafise ububasha uno munsi bwo kugira ati nanje noshobora iki nimwe mpora mpira abantu rwa gasori gihe yabibura yaje ngaha kugira igihugu cikukire nta wamutumye ko nta wamwandikiye ikete ndada yavuye mu Rwanda tashi mu Burundi ngo aje kugira ibintu bihinduke nta wamwandikiye amubwira ngo ingo tubikore nibaza ko Leo Cargo niyo niyumve nawe uruharagwi uno munsi agira ati mbegaje uno munsi nokora iki yaravuze ati ngo mbega ngo twoja kurima twese ikibazo ni nicyo ikibazo si ko twoja kurima twese abize n'abatize bikeneye gushyirwamo uburyo mu bisanzwe niho mwe twamacubeshana ngo abarundi ngo abarimyi ngo ni 90% sivyo abarimyi b'ukuri naho bari 10% bogaburira iki gihugu muri ibyo bihugu biteye imbere abakora umwuga w'uburimyi isanga ari 5% mbuga bakagaburira ibihugu byabo bakanaronka n'ibyo bashora hanze ikibazo rero si uko bose borima ahubwo no kwibwira ati hateguwe iko kugira ngo ibyo bintu bishobore gukora rero agiza ngo icizere kiriho gose Uwune ni wazwa yuko alikarumbirizi cho kigani yari gushobora kuba ari ndindi mugaba gira ati ndacumbirize kuko hari cyo nza kuhakura ibyo tuza kuganirwa munsi kuba nawe atelefoni tukamenyana nibaze kwica ari cyo cizera abarundi cizere bafise nuko ibyo tuyaga ubu bitoba ejo amasigara cicara ngo bibe gusa ibiganiro byo kuryohera abantu mu matwi nego no munsi kuganira na Leo Carbon iyo biza kudufasha iki ico kogwa rero nico niko nagira nti abantu nibunga umutima wo gukundana wo kumenyana kuva ku mitumbi wabo nibagume bafakira ibintu hejuru bibaza ko baje babikora ari abantu baje bakoroka bava mu ijuru ekada ahubwo niba nimufatana amaboko babiri babiri ijo muyaga nyine byiteka mu bigira umugambi wanyu ejo hijya yejo bize bitume mugira muti twokora iki kuva ku mutumba ku ikomine ku ntara mu rwego rw'igihugu ntacu ishobora gukora utafisa abo muzinanye mutakije muri kumurategura ngo mubikorane
ariko
nagira nti umutima mundahubwo amenyane nabo bari kumwe
hari ikintu yacishijemo yavuze ko yigeze kuja kugira umurimo w'ubudandaji hanyuma barahomberamwo kubera amatagisi ndibaza ico kibazo umuntu acotoregwa inyishu gute kuri abo bakiri bato bashaka kwirondera imirimo yo kwiteza imbere
mu bisanzwe amareta yose atunzweho n'amakori atangwa n'abanyagihugu narigeze kubisigura iyo leta zigira imigambi irengeye cyane ibikorwa abantu bakora zibasaba amakori y'umurengera ayo makori nayo mukuyumva ariko barayatanga birabakomeretsa bikabavuna umutima bikabatuma bahera imigambi barimo ibyo bije muri kigeye yavuga amareta kenshi ntakunda kwiyumvira iby'abantu bokora kuko amakori dutanga ava mu byo twakoze iyo rero umuntu ari mu butegetsi aguma arongera amakori atacu yafashije abanyagihugu ngo bakore kugira amakori bayaronke tuje hahandi ni bwa bukene tuguma twiyongeramo nari kumubwira nti nkubwiri ntate ngo aje mwishava ahubwo arasubira abandanye ni benshi mu Burundi bagiye kudandaza bagenda bahomba icyo kenegwejo nuko haba politike nziza nkuko yabivuze zituma bategekanye bati mbega abanyagihugu twabasaba guta amahera make amacu yakoreshe mu bintu byunguka n'ingoga gushika ubu twese turazi ko ibintu byunguka n'ingoga n'ibintu by'ibifungurwa n'ibintu byo mu burimi usanga rero kenshi amahera menshi aronka avuye mu makori ajanwa mu bintu bitunguka cyane kenshi usanga ari nk'ingendo z'abantu batari bake usanga ari iminsi mikuru ikogwa cyane n'amareta atandukanye aho usanga amahera akoreshwa ataza kugaruka ngo aze kongera umwimbi w'abanyagihugu ibyo rero niko byama bikunda kumera nahi wacu niko byagiye biraba aho iminsi mikuru aho ingenda aho ibintu byose byonza amahera y'amakori ugasanga bijanye mu bintu bitabwiza umwimbo ikibazo kigaruka hahandi abarundi nibamenyere kuyaga bamenyere kumva ibyo ariko ararondera batagiye mu shababu bagiye ati mbega ejo twokuza guta umutima waboshobora ejo kurangura ibyo bikorwa neza kandi twabigiye inama
urakoze dufite ku murongo wa telefone kandi Patrice Uwimana uratwumva
ariko ndabumva
musa akabazo hamagaye muri he akabazo cya intererano
ugiye namagaye ndi Bujumbura mbanje kuramutse ndiye
arabumva
ego ndabumvira cyase ko tujya hamwe tukaganira kandi sese bibaze neza se Burundi kuri iki kibazo cy'uburimyi usanga n'amafaranga yitwa ngo arimo ugiye kureba abavikore usanga ari muri izo nyine ariko aravuga by'ingendo by'ibiki ugasanga igihugu kabisa ntaki umva amakori menshi dutanga akajya mu bintu bitazana inyungu umuntu arabye ahantu mba n'ahantu nshobora kubona abategetsi benshi barenganye urabye ibintu ukabagiramo urimbuye ati mbega Uburundi ni igihugu cyane na gikenye cyane sibyo baratubeshya ugasanga umutegetsi agira mu mujyi wa miliyoni ijana ibyo bintu hama umwaka uhejeje bakajya kuri birindwi bashimira Imana umwaka waheze ibyo bintu bihora bishobora ngo bihesha ahubwo ndumva bimaramaje kubera ko nakunda Uburundi mugabo banumva umwe ngo biramaramaje
murakoze
mugabo igihe ikibazo nashaka kumubaza turabe imbere cyane turabe uko abarundi tumeze akabazo gatoya nabanga kumubaza
mubaze munyarutse
abona iki hariho kiyoga ubu murundi harawe cyane bavuga ngo cyaratuvunze abibona nk'iki bishobora kufasha Burundi cyangwa bashaka kubusubiza inyuma murakoze
murakoze mu mwishure Francis
burambe nagomba kugaruka aho onye avuze ibitari bike mu bimubabaza agaca avuga ati aha kwa kugira ishavu
nagomba kumusaba Patrice subiza hasi ishavu ishavu nijyo ryagiye rikora kuva twikuki abantu baza bafise ishavu ukibaza ngo ishavu niyo yoba icyo tuma ibintu bihinduka ntibikunda ishavu ntirituma ibintu bihinduka ahubwo rituma haba ingere ku yindi ububwe gito bukiyongera gusumba ntidusubire gukoresha ishavu ntidusubire gukoresha ingere ku yindi ahubwo nasubize umutima mu nda ahubwo yiraza ati mbega niko kibajya batabishoboye n'ibiri yago byagiye birabura kenshi abarundi bavuze ngo bagiye mu biyago bagenda kugabura ibibanza iyo ababaje kuganira ibiyago bijanye mu butunzi bijanye n'ibidukikije bijanye n'ibyo bakorera abantu bo kumva icyo bibamarira aho rero nagira nti ishabu ntishobora kubinyishu ahubwo nasubize n'ukuri umutima mu ndagira ati mbega nokora iki arahongaruka ku kabazo yarabajije ibivugwa ibyo bita ibyivugo kuva igihugu gushikuke abantu bose bama ku butegetsi bama bafise ibyivugo mbere rimwe bimwe binababaje iyo bavuye ku butegetsi ubibabajije baraburi iyo banyikira bamwe bamwe murabizi sinashaka rero je kwigaruka ko kuko ntibishobora gufata umwanya w'iciyimbiro canje n'umwe ahubwo ndiko ndibaza nti ejo twogaburira gute abarundi ejo abandi bo twagwa gute neza n'ivyo je bindaje ishinga gusonga ibindi bishobora kunsamaza
murakoze Vital uri ku murongo wa telefone uratumva
Ego ndabona.
Watubwira irindi zina naho hamagari?
Nitwabaranya nka Vitare nka bandi mu Kayanza.
Mufise ikibazo cyangwa icyumvira muterera?
Nina ifite icyumviro n'ikibazo.
Eh.
Ye ndabye kuri politike yo y'u Burundi. Yabafata bakagira bakaha politike nziza uburimi. Uko uburimi nibwo bugize abantu ndabye nkino mu Kayanza twebwe dutunzwe n'uburimi ibintu byose birahaba mugore iyo tuba twaronka abantu nyine baza bakatwereka ati ni murimo uko ni muteragire uko ni mugirene tuba tubona yuko igihugu cya hotel imbere kandi cyo turabye abarundi twebwe ntidukunda igihugu cyacu iyo tuba twakunda igihugu cyacu nitwa twiruka mu bintu bya politiki bitazoduha n'inyungu namba uwari wese ashaka kujya muri politiki ashaka kujya muri politiki ukamenga politiki n'izoteza imbere igihugu yo bakibagira bijya bintu byo hasi bijya nyine byofasha abantu ikindi nacyo nagomba kubaza bamutumire noneho ku bwabo bo bafashe iki kugira natwe ugaruka aho turi tubone yuko kandi intererano yabo yagize cifashe
reka bishyure mumwishyure
nagomba kubanza gufasha Vitali ahavuga ngo abantu bareke kwita mu bya politiki mu bisanzwe nawe ibihagije kuvuga ni politiki e politiki si barya gusa ahubwo ni uguhindukiza barya baja gutukana barya baja kubwirana ububwe gito sibo bagira politiki ahubwo ibyo onye bitaravuze n'ibyo politiki kwiyumvira ingene nko mu Kayanza burimi bwokogwa mu Kayanza no munsi hari abantu benshi cyane bashika ku majana indwi ku kilometero kwadrata ni ukuvuga ko naho yarakwiye kumva yuko politiki by'ukuri byari ibyo yabakwiye guca yibaza mbega abantu bashaka kumutwara ejo biyumvira iki mu Kayanza bazohagira gute abantu bazobashira hehe bazobubakira hehe bazorima hehe isi yabo ikeneye amase bazova hehe nibyo yategereza kugira ati je umuntu ejo nshobora guha icyizere nuko yabyiyumviriye akaringanirira ni naho rero agira ati politike ntizozana inyungu yaba ahubwo politike y'ukuri ni ikwiye kubazanira inyungu iyo politike y'ukuri itegerezwa kumubwira ingene azobaho icyo azokora icyo azokunguka ku munsi niyo politike izaheza imyaka itanu cyangwa indwi ejo ngo baje kumusaba ijwi politiki nicyo kintu kimuha kubaho neza kuvugwa neza kuronka icyo afungura kikamuha amahirwe yiwe ikigira akabiragiza ati ufashe iki nibyo twari twahereye ko Mouvement Orange ifasha abarundi kuba bariko barumva uno munsi ko ejo batazokwama babaho uko babayeho ejo ntibazoguma bumva yuko baterana imirago baja gutukana ahubwo abakiri bato nk'uko kuri uyo Vitali niyumva ati jewe bwa bundi sindi gito ndi muto mugabo sindi gito uno munsi ndashobora nanje kwiyunga hamwe n'abandi ejo nkamenya ingingo mfata ku mutumbi wacu ingingo nzofata ku ikomine no kuri province ndozifata gute namenye uharagwiwe hamaru yage nabandi ibyo abantu bamwe batazi tubishire hamwe tubiyage twumvirize neza ku butegetsi uburongozi buba harya hasi nitwe tubutanga none twarabyiteguri tuzobuha abandi cyangwa tuzogumaturira twagiriza abandi tubidoge
Mukunda wa Kristu nabenye naduteye akama ku telefone Mukunda uratwumva
Yego ndabumva
Haga magayuri he
Bujumbura
ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
Ubwa mbere n'icyumviro hama ikibazo
Yego
Muri Afrika biradutangaza kenshi abitwa abanyepolitike Hello
Ndakumva ndakumva n'ubana ndakumva
Ati muri Afrika biradutangaza kenshi abitwa abanyepolitike usanga rimwe na rimwe ja muri politike batazi ibyo yagiye gukora uko politike yo yabwiza kuba yiteza imbere umunyagihugu uko nimba ugiye kuba umunyepolitike urategura imigambi ugashira imikabwa ati ngokorera ibi abanyagihugu mugabo kenshi usanga ibyo bajamwo ni ukuza gucokorana kuvuga amajambo atagira ishingiro hanyuma kandi ugasanga n'ibyo babikora kora ni ku nyungu zabo gusa mugabo rero nagira mbazi ni mbega indongozi nyakuri yo kwitwa gute muri Afrika muri rusange no mu Burundi ku mwiko bw'umwihariko
reka bishure mu mwishure Francis
hanyuma
munyarutse
hanyuma yari bibereye ko hoba aho bita limitation des activités politiques zikabaho ku buryo bose umwe aho guyiwe itangurira ariho niyo ndihereza hanyuma abanyepolitike bakabaho batabona ko aribo bashoboye bose ahubwo babona nako bakwiye kwicara hamwe bwo kwicara akavugana maze bagashyira imigambi y'iterambere kuko usanga politiki bagira uno munsi niyo kurondera ubutunzi bw'abantu bakeyo abandi benshi ugasanga inzara irikira abaniga bagwa babyuka kandi atashobora rero kubakorera abantu bakecara
murakoze mu mwishure
yego yarabajije ati indongozi yo muri Afrika yo kwitwa gute je nagira nifashisha amajambo dufise mu Kirundi kandi twese tuzi amajambo atatu ahubwo abanyapolitiki bukenshi bahazanira kwaho kwiyumvira icavuga irya mbere ni umugabo mu Kirundi umugabo ubugabo ni iki mu Kirundi bivana n'ububasha cyo kwita courage ugushobora ukubahuka ukurinda ukora ibyo bintu akenshi twebwe iwacu ni valeur ikomeye ni no kwita singe kwita valeur ni valeur ikomeye mu gihugu cyacu umugabo tutumva ikivuga ikigira kabiri n'umushinga ntahe n'ibyo bintu bizana umuntu ababara abandi n'ibyo bizana umuntu akunda ubutungane n'ibyo bizana ko umuntu akunda ubugororotse akumva ko adashobora kubangamira abandi ikigira gatatu nja kujya ko nicyo bita ubuntu ubuntu ubugeze mu rwego rudasanzwe nko kuba Kristo nicyo no kwita ubukristu bw'ukuri nuwo muntu yumva ati jewe sinshobora kubaho nono ibyabandi icyo rero ikibabaza nuko umuntu yibaza ko abironke yabaye hejuru yabaye mutegetsi uza wumva umuntu abantu bose bahora batwa bari bazi ko ari gito abaye diregiteri abaye mustanyere cyangwa akaba guverinera abaye mushikiranganje bacu bamura musa n'amaboko yose ngo arabaye nyakubahwa birababaje niko tumeze muri Afrika ntidukunda kura bafite mbega ujya muntu yabayeho gute kuva kare kuva ari umwana yari ameze gute arubaha arafise icyo atinya mu buzima bwiwe arafise arubaha abandi ntidukunda kukiza ko icyo kintu rero twebwe turacikije cyane icyo duhamaga icyo twita leadership en general ubuntu bw'abantu dushira imbere bwo babumeze gute tubavuvudikira gusa kuko tubabonye kuko bagiye imbere kuko tubonye amabara bambaye imigambwe canke turibaza icyo bari ku mutima by'ukuri naho rero acagaruka ngo ni habe ngo limitation des activités politiques siko no bivuga mu bisanzwe ibihugu byose birafise amategeko no ngaha mu Burundi wacu ibihugu birafise igihugu cyacu kirafise amategeko washaka n'amategeko meza kandi atomoye mugabo igihe udafise wa muntu nariko ndavuga wa mulideri w'igitangaza ayo mategeko ntazokwigera yabona ntazo muri mita azosahura ibya murundi azokonona ibya murundi azokwira iby'igihugu nta limitation izobaho igihe rero turamura abanyepolitike bikivunga badafise bwa buntu turiko turarondera nta gitangaje ko baza kuryanira mu gutegeka igihugu aho kumva ko bagisangizamo abantu ngo babahe umunezero
urakoze Pascal uratwumva
ndabumva neza
watubwira indi zina nawe uhamagaye tumbeye
banyita Pascal Bigirimana nk'abandi mu mujyi wa Kigali
mufise ikibazo cyangwa icyiyumviro muterera
nge cyane nk'icyiyumviro ndabaza yuko nk'ubu ngubu urebye uko abaturage b'Abarundi babayeho ukariba n'ibyo president yiyamamaza yasezeranije Abarundi ubuse yarabibasezeranije ubarabibonye
murakoze
cyakabiri
mubandanye
cyakabiri nkabaza yuko abo abagabo bemeye ko itegeko shinga ry'u Burundi rihinduka
murakoze reka
murakoze
mumwishure Francis
ibyo avuze ati si n'ubu gusanga rifata henshi bashaka no muri Afurika no mu Burundi wacu mbega ibyo abantu bemerera abanyagihugu barabibakorera iyo babatwaye ikibazo bashaka ntigihera no ngaho no kubibemerera mbega burya benshi baricarana bakamenya ati naka yatwemereye iki nk'uko nobaza abantu bo mu cibitoki ndababajije iby'ukuri cyangwa bo mu Kayanza bemerewe iki burya barakizi burya iyo atacu umuntu yakwemereye cyangwa iyo icyo yakwemereye mutakiyaje ntukimubaza akenshi rero usanga muri Afrika mbere no mu Burundi ntidutora turabize umuntu yemeye tubikora kwisha buryo wahahora na karorero igihe abantu benshi bagenda gucyura mu 2005 bari bafite isha by'imigambwe yahahora dushaka kwivaho gusumba kwiyumvira icyo abazoza bazobakorera niko byabaye mu 1993 ahanini wasanga abantu babajijuti by'ukuri tubwira icyo bari babemereye murakizi ntacyo bababaje haba hari shavu rinini by'uwahahora ubwira uti nkeneye kwavaho byihuta akenshi rero ni ibyo tubandanije mu buzima bw'ishavu ntituzoshobora ibyo kumenya n'icyo umuntu yemeye n'uko ashobora kugikora ari naho abantu baduka bakabwira abantu ngo bazobaha amavomo ngo bamwe amata abantu bakababwira ibintu bidashoboka kandi ugasanga abantu mengo barabyemeye birababaje rero kenshi rero hakwiye kuba ikiyago kidasanzwe gikomeye hagati y'uwitoza n'utora kugira ngo amenye ati mbega je ko mva mu Kayanza mbega ko je mva mu Rumonge ibyavuze yo bikora canke harimo fanatisme gusa ikigira kabira avuze ati mbega turemera ko ibyizwa shingiro rihinduka jewe nagomba kubivuga ko kandi ndabirambuye cyane byo baye byiza iyaba ibihugu byacu byo bisize muri Afurika bitwagwa n'abantu b'inyankamugayo abantu bigitangaza bumva ko badakora amategeko kubera abo nyene ugiye kuraba itegeko burya ababirigi bari bakoze mu 1960 rizogenga amatora n'igihugu cyacu burya umuntu arisomye neza arasanga ryarimo n'agatotsi n'akantu na kamwe bambe akantu keza kari gutuma iki gihugu cikukira none Rwagasore yabyifashemo gute yaciye aja kubambagwa ngo agwane cyangwa ahubwo yaragira ati ibyo umwansagize naho je noba ntabishaka ndabikuramo byiza nipfuze nza kandi kuduga ngira nti mbega mu 1992 umugambo witwa ni kuragira ibwirizwa shingiro rizogenga umukuru w'igihugu yagira haje mu nyuma burya ryari itegeko ryiza ryipfuza nyine yuko demokarasi yengekera muri iki gihugu ni kuki uwari karitoza ataci yagenda kubambagwa ngo agwane ngo atukane kubera ibyo bintu kandi nibutse abantu ko uwo muntu yaje kwitoza yaratwara umugambi Claude yari muri komisiyo y'igihugu yari ijejwe gusubira ibwirizwa shingiro rishasha mugabo ntiyavuye mu ngo acatukane ikibazo rero ndiko ndazana ngaha nsanga amategeko yaba meza mu bihugu byacu bya Afrika dufise kenshi ntituyakurikiza nayo bagiye guhindura ntibazona yakurikiza abatari bake ntibazomenya n'ibyanditsemo ahubwo barondera bimwe ukumengo nibiza gutuma baryana babijyanirako ninacyo gituma nka jewe umutima wanje sindawurungika cyane kuja kuraya ibyo shingiro ahubwo ndawurungika kuja kwiyumvira nti ubucuti mfitaniye n'umuntu w'umurundi umwe n'ubuwe sintegwa rero ubwoba n'amategeko sintegwa ubwoba n'amabwirizwa abantu bashiraho ahubwo ntegwa akanyamuneza no gucuki nunga n'umurundi wese ahari ngira nti ejo abantu kubera umutima mwiza ibyari ingorane ibyari amananiza bashobora kubihindura mu byiza kandi bakiriwe baraduza amajwi mabi hejuru bakiriwe baratukana bakiriwe baravugana n'ibyo nibaza nti amategeko nabeho abantu nibayagira uko bayumva kenshi bayagira bayirabishako mugabo umutima mwiza wonyene niwe uzoza guhindura ibintu abantu bakumva iyo batera baje
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho dufise umutumire wacu Francis Rohero avugira Mouvement Orange ihuriro ry'ivyumviro vyifuza guha Umurundi impamvu y'ugutora aravye ivyakeneye mu butunzi n'imibereho tugaruke ku
cyo wari kurasigura uvuga ingene abanyagihugu kenshi bahendwa n'abanyepolitike bakamemerera ibintu bidashoboka bazi ko batazorangura niki he none kuvyerekeye iyo muvuma yanyu mukora kugira mutange inyigisho mu vya politike abanyagihugu agere bumve neza ivyerekeye politike nti babandanye bajuragizwa n'abanyepolitike
ego twebwe abantu ba nkakarero nka tuvuga nkambuga ku radio ngerageza kwibaza nti mbega umutima w'umwana w'umunyeshuri no musafi imyaka 15 azoja gutora mu 2020 ari karanyumva ndamufasha gutegera nibiki mu buzima bwiwe nk'umunyeshuri no musiga muri fundamental nibiki nshobora kumuha canke umwana yavuye mu ishuri no musa ari kararima mu cankuzo ari kararima ibiyoba ari munsi ari karadandaza canke itaba ahantu ari karaca uno munsi ndashaka kumuganira ibintu bimutuma yumva yuko umutima ukabuka akagira ati uwo muntu turafitaniye ubucuti ejo no mwizera nico niko nibaza nti abantu mukubaganirira tugerageza kwinjira mu buzima bwabo tutavuze menshi kandi atacu twono nibaza nti nugukabura umutima nguze umwe wese umuntu atwari kinga hajya kuri gardino aha mu gisagara cha Bujumbura cha Igitega umuntu wari we wese mu gikorwa ciwe ni gikino uvuga uno munsi co ntwara umwanyunga na gute kugira ngo ndamwumbishe ku mutima ikintu co mugirira akamaro nibyo rero dukora tugerageza guhamagarira abantu kuraba ubuzima bwabo bw'abarimyi bwabo bw'aborozi bwabo bw'abakozi ba leta ni giki twovuga ivyo rero bisanga mu gitabo twanditse aho mu bisata byose twavuze atawe twasigaje turaba tuti amahigwe yiwe yocahe nibyo rero mu byo twigisha no gukabura umutima w'abantu bundi byo bagirira akamaro kugira bagere ku mahigwe tubipfurije hanyuma bamenye n'imigabo bonyine bofata ingingo bo kwifatira kugira ntibabandanye bababara kandi bashobora gutora inyishu zoroshe twese turi hamwe.
Mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije cyo kurangiza umwaka mu byo yavuze yarahamagariye abarundi bari hanze gutahuka mu gihugu gufasha igihugu gutera imbere kuja mu nzira iterambere. Yamara uravye nk'abari hanze cyane cyane incabwenge si mu Burundi gusa mu bihugu byose bya Afrika ni kibazo gikomeye incabwenge zarahunze ako karere ku mpamvu zitandukanye zuko ivyo bihugu birimwo intambara bitagira izo no kwita opportunite bakaba barondeye kuja hanze kuja kurondera ubuzima hanze mugizo mpande zibiri ziterana amajambo amareta muri Afrika avuga ko izo ncabwenge ntishaka gutahango zizana ubwo bwenge buteza imbere Afrika izo ncabwenge nazo zikavuga ko zitashobora kuza ahantu atamahora hari ata kintu kiriko kirakogwa na kimwe leta amareta yo muri Afrika atakintu hashiraho cyo tumizo ncabwenge ziza zikumva ko zitekaniwe mu buzima bwawo kugira zifashe mu iterambere aho muhavuga iki kuvyereke yo muvuma yanyu
ego cyane akenshi nibimwe nagaruka ko by'uburongozi bwiza amajambo abantu muri Afrika bavuga abategetsi harahusanga kenshi atandukanye n'ibikorwa bakora ibisigaye biza kuva mu mutima w'uwo muntu ari hanze wenyene niwe yubahuka nibyo bituma nsubira gufata uburorero mbega ndadaye igihe atamuri ubundi mu 2023 hari amahoro hari hameze neza mugabo yarabyubahutse yarumva ati jewe ndafise icongamije ikintu rero gituma ni kumwe mwembaza mu kiganiro giheze muti mwebwe ni giki kibaha umwizero wanyu uhagaze uhagaze kuri determination uhagaze kukubaha uhagaze ku ngingo twihaye sinzi ibintu kivuga determination iyo shaka umuntu agira nibaza rero ko umuntu ari buraya afise ubwoba bwo gutaha iwabo mu bihugu byinshi bitandukanye birimo umudugara wo muri Afrika eka no mu Burundi niwe biva ko ishaka afise nayo ubundi arindiriye kwejo bazo muha byose bitunganye mu gihugu ciwe nibaza ko bitoroshe biranagoye ari nacyo gituma bamwe baza ruko bacuditse n'ubutegetsi bwahinduka bagaca biruka akenshi rero bibaho nishaka bamwe bose bagira nibyo noza kwiyumvira ku bantu bibitangaza twabonye muri Afrika nka Mandela ba Sankara abantu batandukanye muri Afrika mbega bari bafisha kayimeze gute ubwo mu bihugu byabo ntihari ibibabuza kuhaba kuhaguma ni kuki bo babyubahutse sinofata rero ngo mbwire ngo abanyafrika bose bari buraya abarundi bose bari hanze ngo mu ijambo umuntu yavuze ngo ricari batuma bipfuye oya bamwe bose barafise ibyo bipfuza ku mutima nibaza ko bivana n'ingene bameze hanyuma gushobora kubatumira ko bataha nciza ico kurikira nuko abantu babikurikiza hanyuma ukumbikana kugashoboka burya ijambo ry'urukundo ntiriba cyane ku munwa riba mu mutima w'igitangaza wo kugira imbabazi wo kurekura wo kumva ko wihaye abandi ibyo navyo yubigize biragaragara ntibica gusa samajamba ca mu kirere bibaza rero yuko uruhara rwacu twese kwiyumvira ingene umuntu wese ico yipfuza gushikako yubishikako gute biciye mu guca bugufi byogenda gute
hari umurundi w'incabwenge umwigisha kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts yitwa Leonce Ndikumana yaranditse igitabo mu gifaransa nibaza ko citwa Dette odieuse la fuite des capitaux mu karere ka Afrika ni novuga ko ari nka madeni mabi ni imitahe ihunga karere ka Afrika arerekana neza ingene Afrika ahubwo yatungishije ibindi bice byose byo ku isi ariko itigeze yiraba ngo yitungishe ku bibereke icyo kibazo mukibona gute ko ni kibazo gikomeye cyane
yego cyane cyo kintu ndacemera ubwenge bwinshi bwo muri Afrika cyo kimwe n'ibindi byose bihari by'ubutunzi bigenda gufasha abandi ni kuvuga ko ahanini ikibazo kivaho mbegisha kadufise kugira ibyo bintu tubigumize iwacu biherahe ubwenge dufise twebwe muri iki gihugu cya muri ibihugu byacu bya Afrika ubwenge dufise twamatwibaza ko hari uwundi azobikora nabashaka nti abo bantu ishaka umwe wese afise na karorero abantu 10 bavuye mu gihugu bose bafise ubwenge bose bagahunga bakaja hanze ukamengo nubuhizi ahubwo guhunga ukamengo babigira nk'ubuhizi bakanagira iminsi mikuru ko bashitse hanze kandi bazi neza ko atariho iterambere ryabo rizoba canke mu myaka izokurikirana ikibazo rero jewe aho ndagishira ingaruka handi n'ibyashaka ibyo bintu byose byarabaye muri kahise nitube twipfuza kwiga mbega mu myaka 200 iheze incabwenge ziburaya zari guhungirahe kuki zagumye mu bihugu byabo bakabikora ubaza ko bari borohewe incabwenge zari mu bihugu byo muri Aziya yo mu manuko babigenjije gute ni kubera uno munsi ahugumye ngo turorohewe turafise iyo duhungira mbega yaba tutari tuhafise twogira gute nibaza rero yuko jewe ngaruka kumva yuko twese umwe wese ahubwo ni itera amacumu twese twamacyo atera abagize amareta mu gihe hobo umutima mwiza ko abagize amareta bahinduka uno munsi nanje nkaba ntabyizera cyane ko bahinduka uno munsi ngo baba bamarayika babitangaza ahubwo ni twebwe abantu dukwiye ahubwo kuca ubwenge twibaza tuti ndegeje twobigenza gute ivyo navyo ntibihera kuba nyamwigenda ko umwe wese afata aka umugambi wiwe agafata indege yiwe ngo aragiye ahubwo abantu nibaje hamwe batangure baganire bave hasi hanyuma rero igikurikira nicyo uko twebwe muri Afrika dukunda inyishu z'ubwo nyine umuntu yiyumvira ikintu kuwa mbere ashaka ko kuwa gatandatu aba yagishikanye agize umugambi muri umwaka yifuza kwejo byose aba yabishitseko ibyo ntibikunda ibyiyumviro byinshi byateje imbere ibihugu tubona biteye imbere n'ibyiyumviro byamaze imyaka n'imyaka abantu bariko barabyiyumvira babihererekana abana ku bandi babiha abandi bose babisangira nayo twebwe umengo dufise umunoho wo kuronka byinshi ubwo nyene tubibuze tugaca tuja kurongera kubamaze kubirondera nibaza yuko ni twebwe nyene dukwiye kwitera amacumu ahubwo tukaraba tuti mbega twobigenza gute uno munsi aho kwagiriza abategetse Afrika uko bari bameze nabo bayisanze uko bwa burongozi budateguye twama muri duhonyora mu kirenge c'abandi nitwiyumvire byiza twokosora unasanga nabo bantu bitwa ngo barahunze babidoga uno munsi ejo bagiye mu ntwaro zikurikira baza bagira nka bya bindi nyene mbega ukibaza uti mbega ya myidogo mwagira kera ubu yahereye
none ikibazo mfatiraho ngene ikibazo ni ikihe kibazo ni system kuko hari abakunda kuvuga ko ibyo bibazo byose byo muri Afrika ni system zimwe haba bari ku butegetsi abayi muri opposition ni system ni imeze ukuntu itabaye idahindutse uhashira wese ni kwa kundi muhavuga kwikaho
mfate kwa ari system ikibazo nguma ngaruka ko ni leadership nububasha bw'uburongozi dufise mu mitima yacu igihe twebwe dukura twibaza ko uri hejuru tuzoja mu gishingo ciwe tugakora kwa kundi nyene yakoze bigaruka hahandi nitureke kwidoga tureke kugira ishavu uri kariga uno munsi ari muri kaminuza uri kariga iburaya abyiyumvira agira ati je uno munsi ejo nokosora iki niyumva ko ategereza kubigirana nabandi bari kumwe imigwi dugi niko kimbega twabonye imigwi ya marebelio igwana mukanya gato yibari cumuze ubona babaye ibihumbi n'ibihumbi ngo umugwi ngo wakomeye kuki imigwi y'ubwenge imigwi y'ugucishanya ubwenge usanga umenga umuntu aninyamwigenda ko atagwiza abantu ruhande yiwe nico kibazo nitugwize leadership hanyuma abantu bazikwikire hanyuma bumve kweje tudashobora gukora nk'ibyo abandi bakoze naho bihagaze isisteme uko ziri zizogumuko igihe cyose abantu muki mudahindutse azohonyora hahandi uno munsi sisteme tatike dufise yabaye konsu presque kuri bagaza n'ubu niko imeze uje gutwara wese abaminyeshagira kwa kundi nyina hindura utuzina n'ibindi mugabo amadirisha ibintu byose bimeze kwa kundi nyina byari bimeze hahinduka abantu mugabo ibintu byose agumiza kujya nyene kubera wa mutima wo gutangura bishasha wo kwiyumvira ibindi bintu bihanitse uragoye umuntu rero hakwaje ku bimugora yiyumvira asimbira mu kabara kanywa rimwe agakora ibyo abandi bakoze rimwe mpora mvuga nti photocopieuse tuguma dukoporora ibyo abandi bagize tukibaza gusa yuko hahindutse abantu byahindutse icyo ni kibazo rero gikomeye cy'uburongozi nguma ni leadership igihe kuva muhiri wacu umwana avutse tumwigisha kuramukanya n'amaboko yose tumwigisha ingene abaho mugabo ntitwe twararike kumenya ejo icyo ari karagira cyiza cyane kiri ngo tumubwire iki n'iki agize kiri ukamukingirira ikibaba ushaka ko azobike ejo niyakura
ihuriro ryanyu
baje gutuka bigisha ngo bahanye abana babo uwo mwana ushaka ngo azove mu iki ejo
ihuriro ryanyu muvuma orange ryoba ryumvirwa nabo riraba abo ryerekeye ni nkabande ryoba ryumvirwa
abarundi uno munsi turi miliyoni 12 twebwe turamaze imyaka ishika 10 turiko turaganirira abantu twagize amahigwe hariho imihora yo kubivugira ko nka radio hariho za Facebook n'ibindi tugerageza kuvuga novuga yuko dufise amahigwe iyo nibajije nk'umuntu nka gwagasore ko atarafise telefone atarafise radio nibajije ko nka ndadeje byose atarabifise mugaka kabera ashoboye kumpisha abarundi icipfuzo ciwe ngira nti turafise amahigwe abantu rero tubibwira n'uwo muntu wese afise umutima yaba ufise imyaka 10 yaba ufise imyaka 80 yipfuza ko iki gihugu atazova ku inosi agisiga uko kimeze uwo muntu wese turamukeneye kugira ngo tuyage dushitse umutima hamwe hameje iki gihugu tukiramurira abantu bashobora kukirongora mu mutima mwiza atakirongora mu migambwe gusa canke mu mashyirahamwe bari mu mugaba kirongorera umutima mwiza wo kumva ko umuntu hari umuntu akwiteka
muri make mu kurangiza ni biki bisamaza cyane abantu bibabuza kwiyumvira
ego cyane twebwe dufatire nko mu mwaka uheze hari ibihuha kandi abantu babikwiza cyane kandi batabona ko bizanye inyungu ibihuha bigigwa n'abantu usanga bari mu bubasha budasanzwe ni ukuvuga nk'umuntu watwashanye mwifuza gutwara ukabona nk'ijambo rije ngo sepe iri kamara nk'amezi abiri abantu bari kubarimbira aho kurimbira ejo mu mwaka uzi ikizokogwa ukabona nko kumwa imishatsi y'abana bigafata amezi abiri bivugwa mu maradiyo abantu batibaza mbega mu myaka ibiri tuzaba turi mu biki aho wumva ibiganiro biri arusha ukabona abantu bashusha imitwe mu kanya gatoyi ngo bibaza ibyo bintu aho kwibaza icyo bazaba mu myaka itatu n'itanu nizo twe twibaza ko bisamaza abantu kuzana amakuru ataca amaze muri uwo mwanya uribagirwa ibizoba mu myaka ibiri ukajya mu bihuha kandi ukabigira inkana ugasanga uri kubahuzanya igihugu ngo bibagirwe bayoberwe ibyo bakubaza kugira ngo baje gusa mu kuvuga ibihuha ibyo rero birasamaza abantu uno munsi twe duhamagara abantu guca bugufi twiyumvira iyo turi kubisana mu myaka ibiri tuzoba tugeze tuzoba turi ko dukora iki nicyo dushaka ko abantu biyumvira tuje hamwe tureke gusamazwa n'ibidakenewe twiyumvira iyo turi ko turaca
muri make cyane nakahe n'ubuhe butumwa bwa nyuma washikiriza muri make
ubutumwa noshikiriza ni nk'uko nahereye ko nsubiye kwipfuriza abarundi umwaka mwiza ngira nti nimureke kugira ishavu nimureke guhangana ku bibazo bitandukanye duto duto usanga umengo tuza gutuma abantu bababara nibarabe hejuru amaso nibayarabishe hejuru barabe ibintu byo bagirira akamaro hanyuma nibunge ubucuti bamwe bose n'abandi iruhande yaho bari bunge ubucuti ejo buzobatuma bashobora gutorera imishingorane zabo
murakoze yari umutumire wacu Francis Rohero avugira mu ihuriro ry'ivyumviro mu Mouvement Orange ihuriro rero ry'ivyumviro ryifuza guha umurundi impamvu yo gutora aravye ivyakeneye mu butunzi n'imibereho
Tushimiye rero mwese mwaduteza amatwi muri iki kiganiro muri sanga n'abaduteye akamo bagashikiriza ibyiyumviro bakabaza n'ibibazo tusubire rero kubifuriza ibihe byiza kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.